turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu kuri mikro ay Washington DC. Muzindukanye na Diana Nininahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano gatondo. Muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'icyo kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwe ikaze. Nongere ndabahiga keye nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho umurwe ujeje gutunganya amatora warabitangaje urutonde ntabanduka rw'abakandida bazoje amatora mu kwezi kwindwi. Umenyeshamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye.
Uko byagaragaye ku rutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora yari yaratangaje ni narwo rubaye rutonde nakuka kubashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2024. Nkuko yabigenje mu gutangaza urutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora ni nako yabigenje mu gutangaza urutonde nakuka. Madamu Oda Gasinzi kuri iyi komisiyo yarutangarije kuri televiziyo y'igihugu.
Ku mwanya wa perezida wa Repubulika, komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi; Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda; Mpayimana Philippe umukandida wigenga.
Ijwi rya Amerika yagize umwanya wo kuganira n'abaturage batandukanye mu mujyi wa Kigali twabaje uko biteguye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite uyu mwaka. Hafi ya bose twaganiriye abandi bakandida baziyamamaza na Perezida Kagame ntibabazi.
Aya matora turayiteguye pe, turayiteguye kuko tuzatora neza 100%. Mudugudu wacu byo rwose twarabiroganyije, tuzi ko tuzatora 100% kuko turabyizeye.
Urutonde rw'abakandida se uraruza?
Urutonde rw'abakandida abo nkunze kumva kuri radio ndetse ko ntibuka amazina yabo ni babiri, ndetse ko amazina yabo ntayibuka, mbese kandidatire zabo zemejwe urumva ari babiri nawe wa gatatu. Oya, bahiganwa bagira gute? Ariko oya, ntabwo zahiga Paul Kagame kuko baza baje kuduha icyo, ariko baza baje kutumarira iki? Icyo barenza kubyaduhaye ni ikihe?
Tuzatora usanzweho uyu muzehe Perezida Kagame.
Kubera iki ariwe muzatora?
Kubera ko yatuyoboye neza.
Abandi bakandida se bashobora kuzahatana nawe hari icyo baziho?
Ntacyo.
Ntanamazina yabo uzi?
Ntabwo nyazi.
Utabamenya nuko udakurikira amakuru? Ni ukubera iki?
Nuko nakurikira amakuru.
Ese abakandida ku mwanya wa Perezida waba ubazi muzehe?
Nta n'umwe nzi pe. Kwa tubara tara bato bwira se na mategwe ne. Kwa nzi ne
Perezida nde?
Kagame po. Zana mutora nde?
Abandi bazaba hatana nawe mu matora ntabyo buzi?
Nta n'umwe nzi pe. Sindabame. Senakwe kwa ne. Aya sindabame. Cheka wambwira.
Frank Habineza urarizi iryo zina?
Aya sindi.
Mpayimana Philippe urarizi?
Yani mba mvuga ni washe dari ya mamaje.
Urabibona ute uko guhigana kwabo? Urabibona ute?
Rekaba ni Kagame Paul harahara ubundi buriya kiza dukorera abona ko kwamwitesha ko kundi se wakore abandi bazabaha indi myanya.
Iyindi myanya nk'iyihe?
Iyo azaba zibakwiye.
Niteguye mute amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepute?
Niteguye neza. Kuri 15 haradutindiye. Haradutindiye.
Yego.
Tukayajyamo neza.
Mbese abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu murabazi mama?
Hari abandi dukeneye usibye Kagame.
Ni abandi mukeneye kumenya?
Nta n'uwo nkeneye kwitaho rwose, nkeneye no kumumenya.
Ni uko utabashaka, ni uko wumva batagushishikaje, ni ukubera iki?
Oya, ntibanshishikaje.
Oya, abandi bakandida urabazi?
Ntabwo nzi. Uwo nzi ni muzehe. Muzehe wacu ni umubyeyi. Njyewe niyo ndi kumuvuga njya mu mwuka kubera ibintu yadukoreye byaraturenze twebwe.
Hari abashingira ku gihagararo cya Perezida Kagame bakakigereranya n'icy'abandi bakandida bagasanga bitari ngombwa gushora ingengo y'imari muri aya matora kuko bazi bizavamo. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka abasesenguzi batandukanye ngo twumve icyo bavuga kuri iyi ngingo. Benshi ntibatwitabye kuri telefone zabo. Uwitabye telefone y'Ijwi rya Amerika yatwiseguyeho avuga ko adashobora gutanga isesengura rye kucyo yise amatora adahari. Yavuze mu magambo ye ko amatora y'uyu mwaka abanyarwanda bayise ubukwe, bityo ko abandi bakandida bari na Perezida Kagame basa no gushagara umugeni ugiye gushyingirwa. Ati byo ku rwego rwanjye umbabarire sinajya kubisesengura, ahubwo washaka abandi bafite icyo bavuga kuri ubwo bukwe. Iyo biba ari amatora twagombye kuba tubiganiraho. Abakandida bemejwe ku rutonde ndakuka ku baziyamamariza gutegeka u Rwanda ni nabo bagaragaye mu matora aheruka mu 2017. Perezida Kagame yatsinze ku mpuzandengo iri hejuru ya 98%. Amatora ya Perezida wa Repubulika y'uyu mwaka ateganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi gutaha. Eh, bagira ubusa ry'Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa, urakoze. Tukiri mu Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo yasheshe inama nshingamateka nk'uko itegeko nshingiro y'ico gihugu ribitegekanye hagati y'iminsi 30 na 60 imbere y'amatora y'inama nshingamateka nshasha. Umenyesha makuru Asumtakaboyi yaduteguriye inkuru ikurikira.
Gusese inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite ku mpamvu z'amatora biteganywa n'ingingo ya 79 iri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Aba badepite barangije manda yabo bari baragiyeho mu kwezi kwa cyenda umwaka wa 2018, bagomba kuba bararangije manda yabo umwaka ushize, ariko bongerewe umwaka umwe kugira ngo amatora y'abadepite azahuzwe na Perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwezi gutaha kwa 7. Perezida Kagame sese inteko yagaragaje ko bishingiye ku mategeko atari uko bagawe.
Gusese inteko ntabwo bivuze kubagaya, ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo. Ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese, ariko uyu munsi byari byo kubashimira no kubabwira ngo naho ubutaha.
Inteko ishinga amategeko yasheshwe uyu munsi. Umuyobozi wayo Mukabarisa Donatille yavuze ko yabashije gutora amategeko agera kuri 392, harimo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, itegeko ry'umuryango ryavuzweho cyane, ndetse n'amategeko arebana n'umusoro w'ubutaka. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko manda bashoje irangiye amategeko yose bari biyemeje atowe kandi atangajwe. Muri iyi manda umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko abadepite bishimiye ko begereye abaturage basura ibikorwa by'iterambere.
Navuga ibishya bitandukanye n'ibyakorwaga mbere, hari ukujya kureba uko ibikorwa n'imishinga byagenewe ingengo y'imari, tugakurikirana ko hakiri kare ko uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ahari ibibazo bikosorwa hakiri kare amazi atararenga inkombe. Ku bijyanye no kwegera abaturage, abadepite bakoze ingendo mu gihugu hose basura ibikorwa by'iterambere, banaganira n'abaturage kuri gahunda zitandukanye za leta zigamije kubateza imbere kugira ngo bamenye uruhare bazigiramo ndetse n'uburyo zigera ku ntego.
Mu bakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda baragaragaza ko inteko cy'igihe itahaye umwanya umuturage uko bikwiye. David Marshall ni umunyamakuru akaba arimo kwiga n'amasomo ajyanye na politiki.
Uribuka nk'amategeko yakunze kuvugwa yasohotse yasohorwa na executive na guverinoma cyangwa se nyine n'inteko yayemeje ajyanye cyane cyane by'ibisoro mu minsi yatambutse. Hari ibibazo byakunze kuvugwa, iyongera ry'ibiciro rya transport cyangwa se n'ibyo bijyanye no kwimura abantu, haba hari ibiza, haba hari iki, guhinduka kw'amasaha y'akazi abantu batashimye bavuga batari gute igihugu gitera imbere cyatangira akazi kigatangira akazi hakeye, amashuri hakeye, ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubona ko inteko ntabwo yabaye cyane izwi ry'umuturage bwite, ahubwo ubona ko kenshi na kenshi aho kugira ngo igitsure cy'inteko kigaragare kuri executive cyangwa ubutegetsi bwite bwa leta, ubona ko inteko yabanzaga gutegereza ngo yumve icyo abaturage bavuga.
Uyu musesenguzi asanga hari ibigomba guhinduka kugira ngo abadepite bazaba mu nteko itaha bazabashe kugera ku nshingano yabo neza.
Hashobora kuba hari ikintu kimeze nka transition, ibyo bita generation. Ugasanga iyi nteko yiganjemo abarubyiruko myaka 30 ishize bahanganye n'igihugu u Rwanda runyuze mu myaka 30, noneho ugasanga bakoze ibyabo, ariko hakeneye nanone indi generasiyo nakwita yo kunagura ibintu ijyanye n'ibihe tugezemo. Ubu hari ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga, bano bantu benshi tukwiye ugasanga barashaje, hakenewe inteko y'urubyiruko y'abakiri batoya. Ikindi navuga nihuta madamu Asumuta, nuko ubona yuko abadepite n'uburyo batorwamo nabwo abatorwa ku malisiti uretse baba bitoresha ku giti cyabo, unashinze umudepite ko hari ibibazo atitaho ntabwo wamurenganya, ntaba yatorewe iwabo. Ikintu cy'uko abadepite batajyanye ngo biyamamaze bahirimbane bahiga imihigo yabo bwite, uzanamuve uvuga utwo kuyunguyu nawe yatwemereye ariko ntacyo tugezeho.
Umukuru w'igihugu yashimye abadepite barangije manda, agaragaza ko hari bamwe bashobora kuzagaragara muri manda ya nshya gusa ukurikije urutonde rwatanzwe n'imitwe ya politiki inyuranye usanga benshi bari barangije manda ebyiri no kuzamura bataragaragaye ku rutonde rushya rw'abadepite bazahatana mu matora ari imbere muri bo n'uwo yoboraga inteko ishinga amategeko madamu Doratira Mukabarisa ntagaragara ku rutonde rushya rw'abadepite b'ishyaka rya PR akomokamo gusesa inteko ishinga amategeko byahuranye no kurahiza abayobozi bashya baherutse gushyirwa muri guverinoma Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC.
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu Burundi ikibazo c'ibitoro kiriko gitera ingaruka mbi ku nzego zitandukanye na cane cane muri bantu nikora bamwe mu bikorera utwabo bavuga ko basa n'abahagaritse imirimo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gisubire kuboneka Ijwi rya Amerika yabateguye no nkuru yifashije abakunzi bayo mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye akorera I Kigali mu Rwanda
kuva mu ndwi heze kuronga imodoka rizunguruza abantu zibakura mu makaritie heze ikabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana ya abo mu makaritie mu muzi w'ibuye ana isoko ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu makaritie y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikibunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu umwe wese arihisha uko ashatse nta wumenya icyo yisunze hari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe iyo nayo kuyurira si uwo ari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafite amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafite byo kuronka imodoka ihabibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati
itike yacu dukubita mu ndirimbo y'Imana abanye tuva mu buterere bamaze kuva mu buterere
Nubwo harabibaza ko baborewe aba basore bavuga ko Imana ari ibashoboza kugenda ugo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru.
Twamara amahe kwari ko twari nimiro umwami wacu. Twabandeje ari twatwiriri banye kwa twari tukuse ndiyo tugiye kandi ngo atari we nishwa kwifana hari aho twashobora kugutsina tutari kumwe no umwami wacu. Akaririmbo yuko gakaterana nyine washimitse.
Uko kugenda n'amaguru ku kubura imodoka zibunguruza harabavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yo se Gisirene Nishimwe n'umwigeme yiyungunganya mu gusokoza imishatsi y'abakenyezi isoko ryacu rya Musanze hakorera mu gisagara ca Bujumbura ari hakiyashika avuye muri karitsiye ya Cibitoke
gishika abaje gusaba ibyo tubakorera ntibaryoherewe n'ukungene ducerewe kubera ko ico kibazo cyo kwiyunguruza catugoye turabahomba nyine kubera umwanya abarinzira bavuga ati no ifoko ngenda kuronderera service ahandi
aha ni ku barabara rya Mutakura aho abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto rw'ibyamwa by'amavoka imihwi imicungwe n'ubundi bwoko bw'ibyamwa abanze kutume neza bavuga ko gushikira ibyo byamwa hari ikibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro
kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka raba kumarigara hose asigaye hagaraga
kuba ari umuntu ugiye ari kumufuka kwa gatanu zahiriye mu kayanza imifuka icyenda muri iki gihe rero biragoye cya tubura kuntu tugaburira abantu
kurangura kuri ntibyoroshe n'umunsi urarangura bwageze kubizana ni ngorane ugize urashaka afate mukarani agusha amahera rero
hari abavuga ko basaha nabahagaritse akazi muri ibi bihe by'ubukene bw'igitoro. Uyu ni umwe mu bafundi b'amamodokari bo mu gisagara cha Bujumbura atashimye kwivuga kuri mikro y'isoko ryacu.
Bisanzwe izi ngaruka z'igitoro twe abafundi zitukora ko cyane gusumba abandi bose. Nk'ubu uye twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta ukoresha. Nk'uko natwe ubuzima bwa buhagatse muri make uye turicaye kiramutse kibonetse natwe tukazosura tugakora niko ubuzima butegereza kuba bugenda muri iki.
Kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku mastasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu, hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu. Uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara yidoga avuga ko yahora agaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe.
Ndumudandaza mfuno ni samo marimantaje ibintu byifane ni kandi nifane yaduze kubera igito muga nkubu mazindwi yose ntakora kubera imodokari yanjira hagaze fisa abakozi ukura koresha hanyuma kurarya uri kurumva abana bariko bariga bararya cyakoze.
Hari ababona ko ikinagi igitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona ko abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe bayabaye.
Abandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri gatatu. Hama ngo aje kwishura zashaje mu ibarabara. Umva ko ari ikibazo kitoroje ibi byose ni ingaruka mbi iterwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka.
Hagataho abategetsi b'igihugu bavuga ko ikibazo c'igitoro kizohera ari uko habonetse by'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro. Aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba inze yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira.
Muracumviza ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vyacu tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara. Turi kumwe na mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushigiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
U Rwanda rurashinja ishami ryawo niryita ku mpunzi HCR kurubeshyera ko rufata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu Rwanda gusaba ubuhungiro. Ibyo bikubiye mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byasohoye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'icyumweru dusoza. Mugenzi wacu Diane Ninazwe aratubwira ibivugwa muri iryo tangazo.
Kwa mbere w'inondwi igisata cha Onyuchita y'impunzi ku isi cyari cyabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ibyemezo by'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo HCR ivuga ko u Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi. Ababuranira ishami rya Onyuchita y'impunzi ku isi HCR kwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'Ubwongereza ko ibyemezo by'abimukira indwi u Rwanda kuba rwarirukanye umwaka uheze HCR yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda kuko kubarungika mu Rwanda kuga ACR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera mabi arimo kwicwa no kuburezwa igufa. Itangazo leta y'u Rwanda yasohoye biciye mu biro by'umuvugizi waryo rigira riti ACR irabesha. Iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibiro bivugira leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira ACR ivuga ko u Rwanda rwirukanye harimo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro mu nyuma ACR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo leta y'u Rwanda icibandanya igira iti ACR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo, nta biganiro na bimwe vyigeze duhuza nayo kuri ino dosiye. U Rwanda nta makuru arenzaho rwavuze kuvyerekeye uwo mugabo irwa vya Seychelles je wavyarimye ubuhungiro. Kuri uno murongo nyene u Rwanda ruca rubandanya gusigura ko aka ari akarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amaremantanya yuzuye ibinyoma gikoregwa na ACR. Ibindi vyagirije u Rwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi ACR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro. Rwanda rukavuga ko abarundi HCR rivuga yuko rwimira ubuhungiro batigeze babusaba ahubwo barenze ku mategeko agenga anyinjira n'abasohoka muri ico gihugu Rwanda ruti ibinyo nk'uko ihamenyo y'abatwenzi kuko hari bihumbi n'ibihumbi by'abarundi Rwanda gwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe ijo rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri no nkuru naye maherezo ye wa mugabo twatubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles ikindi Rwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nk'abamukera rugendo nibanasabe kandi ubuhungiro u Rwanda aharuka avuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe nyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo ACR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe kuri no ngingo u Rwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi twabivuza katari gake u Rwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro u Rwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU ryita impunzi ku isi HCR ryigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'Ubwongereza ibi u Rwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bavuga ko barondeye ACR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira icivuze hagataho sentare nkuru y'Ubwongereza isa nk'iyafashe nka nkama ibimenyetso yahawe na ACR ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU cita impunzi ku isi HCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu HCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vyibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira icivuga imbere ya sentare nkuru y'Ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira bico gihugu mu Rwanda
tuje muri Tanzania mu gihe hasigaye amezi make kugira ngo leta ya Tanzania ishyire mu bikorwa gahunda yo kwiruka ni impunzi z'abarundi zose ziri ku butaka bw'icyo gihugu harimo n'abadashaka gutahuka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aho muri Tanzania iravuga ko igiye gutangiza iperereza n'ibiganiro ku barundi batifuza gutaha James Joven nibyo tubwira
iyo ngingo ije nyuma y'ugwa mugwishi rw'amashyirahamwe aharanira gateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania kudashyira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamad Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri uyu wa kane ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HCR n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu umushikiranganji Kanji Hamad Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga
sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo
Twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo bikiriye mu nama ya butatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze gutyo leta ya Tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga nitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose
kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi kwa nini wanashika kurejea nyumbani na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama hicho.
Ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo leta y'u Burundi ya Tanzania na ACR bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze
serikali ya Tanzania Hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka Leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhibiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama Nyabutatu. Izi ngingo turiko turafata ntimuzibone nk'uko twanka Abarundi, siko biri. Gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Aidha, utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima.
Gusa misi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira Leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, itwumvirize ibyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umubyeyi, kuko umubyeyi iyo yakiriye umwana amwakirira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobore kuyane kuzibona. None mwumva nk'uko batwakiriye badukunda, nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisabye yuko botugwanira.
Mudufashe kabisa, muraho ukuntu twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro, kuko mu Burundi ntugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza.
Ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi. Umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'2017. Leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose zisigaye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri aya manywa n'ahatu yasoreje. Mbashimiye mwese ko mwabanye natwe mbararikira gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Duhereye ku kiganiro muri Sanga Mukanya saa kumi z'i Kigali n'i Bujumbura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Amerika ni nonga haduce dusozerera amakuru yacu n'ibiganiro vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari kumwe na Diane nini nahazwe Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma Edirwema nawe yaraduhagarikiye. Ekipe ya kino gitondo tubifurije umunsi mwiza. Ahanje Diane nini nahazwe turaza gusubira mu masaha ari imbere amakuru ngiye kubategura igihe cy'isaha 12, ariko rero sindabasize mwenyene, ndabasigaranye ikiganiro cy'umuziki.